mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Dukomeje kubashika impumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cya virusi ya corona. Ikaze mwese mu kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mugiye gushikiza na Joy Diana Ninahaje. Ni ikiganiro kigiye gushemikira ahanini ku matora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomune ariko araba mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi.
Amategeko birateganya yuko ibigwi bitemewe bibanza by'amatora kandi n'ibindi bihanwa bihanishwa umunyororo, bihanishwa amande. Ikindi twavuga ni uko abakozi ba seni bokorana neza n'abajya abandi bego n'amatora.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise, umukuru mu gutegura amatora mu Burundi seni. Mukanya turagaruka ku buryo burambuye kukungene amatora ariko aragenda mu gihugu cy'u Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere kurabira hamwe ingene amatora ariko aragenda muri rusange mu Burundi, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza tubwire amakuru agezweho hirya nino ku isi.
Kuri uyu wa gatatu ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu, Abarundi baritabira igikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka hamwe n'ay'abakuru b'imitumba. Ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje gukingira abamenyeshamakuru CPJ yifatanije n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu ashika kuri 30, aho basaba Leta y'u Burundi kutugara urubuga rwa interinete mu gihugu imbere y'aya matora mu gihe azoba ari karaba ndetse n'inyuma yayo. Mu ikete bandikiye Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, ayo mashyirahamwe kandi asaba ko imbuga za interinete z'ibimenyeshamakuru byigenga zugawe zugurugwa. Gushika ubu imbuga za interinete z'ibinyamakuru bishika kuri 3 zirugawe mu Burundi nk'uko biri muri iryo kete. U Burundi bwinjiye mu matora kandi hari abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru iwacu cyandikira kuri interinete bagifunzwe, hamwe n'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'Ijwi rya Amerika byugariwe ku butaka bw'u Burundi nk'uko biri mu byo CPJ rivuga ko ryatohoje.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abategetsi muri Kenya barirukanye ku nguvu abantu barenga 700,000 baba mu tuzu tutabereye ku murwa mukuru Nairobi muri uku kwezi. Abategetsi basigura ko abo banyagihugu babomorewe utwo tuzu kuko batwubatse mu kibanza cya Leta. Abagaya icyo gikorwa cya Leta bavuga ko kwirukana abantu bangana uko ikivunga mu gihe cy'umugera wa corona bishobora gushyira amagara yabo mu kaga. Kubirukana byatanguye mu kwezi kwa kane, aho gushika ubu abarenga 500,000 bisanze bari mu mabarabara. Sentare Nkuru muri Kenya yari yategetse ko icyo gikorwa cyo kubirukana coba kirabangiriye gushika abo banyagihugu bumvirijwe mu kwezi kwa gatandatu. Intagondwa z'abayisilamu zarishe abasirikare 7 mu gitero cyabereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ahandi hatewe ni mu gisagara ahanyurujwe abakobwa b'abanyeshuri mu myaka 2 heze, nk'uko amakuru atangwa n'igisirikare cya Nigeria yabishikirije kuri wa kabiri. Ibi bitero byo ku munsi wa mbere muri Nigeria bibaye hasigaye iminsi mike ngo amafungo yo mu kwezi kweranda y'abayisilamu ya Ramadani arangire. Ahandi havugwa ibitero ni muri Nigeri, aho umushikiranganji wo kwivuna abansi ashikiriza ko abasirikare 12 bishwe mu gitero cya Boko Haram ku ikambi ya gisirikare yo mu gisagara cya Difa. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ku kambi ya Brabrine cyakomerekeje abandi basirikare 10 nk'uko ubwo bushikiranganji bubandanya bubishikiriza. Uvuga kandi ko abarwanya indwi ba Boko Haram nabo bishwe. Ikambi ya Brabrine iri ku birometero 20 mu buraruko bushira ubuseruko hafi y'ikiyaga Chade. Hari kandi n'imbibe za Kamerune, Chade, Nigeri na Nigeria. Hari kandi kambi impunzi 300,000 z'abanyanigeriya hamwe n'abanyagihugu bateshejwe ingo zabo nk'uko bishikirizwa na ONU.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yaragiriye ikigongwe abanyorora 400 atumbereye kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona nk'uko ibiro vyiwe byabitangaje kuri wa kabiri. Umushikiranganji w'ubutungane Malik Koulibaly amenyesha ko abo bababariwe bari ku rutonde rw'aborikuwe mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2020 mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero. Iyi ngingo ikurikiye y'abandi bakuru b'ibihugu bya Burkina Faso, Ethiopia, Nigeria na Afrika y'Epfo batangaje nabo irekurwa ry'imbohe zibangamiwe na COVID-19. Mali gushika ubu imaze kuronka abanduye umugira wa corona 1553 umaze guhitana. Abashingwa manza baburanira umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu basaba sentare y'i Yerusalemu kuwo baburanira atoja muri sentare ku munsi wo kuburanishwa ku byaha bya ruswa, bashira imbere ubwoba kuko yo kwandura umugera wa corona. Abaye umushikiranganji wa mbere wa Israel agize ubwa mbere arengukishijwe imbere ya sentare akiri ku mirimo muri kahise ka Israel.
Arakuze Aloise Bigirimana kuri ayo makuru. Ndabibutse ko ijwi rya Amerika muriko murumva isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda muyumva kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Abarundi bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'ay'abamije inama y'amakomune. Umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariwe Evariste Ndayishimiye userukira umugambwe SNL Agathon Rwasa na perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza baje bamaze gutora. Internet yaciwe mu gihugu cyose. Mukanya navuganye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ndamubaza uko vyifashe muri rusangi.
Urakoze Diane, nkuko uhejeje kubivuga uno munsi mu Burundi habaye amatora ndetse n'uburacari ko araba n'amatora rero nkuko bivuze amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abajenama b'amakomine hafi mu gihugu cyose rero aho twashoboye kumenya amatora yatanguriye ku gihe nk'isaha 12 zo mu gatondo kiretse hamwe hamwe nko mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Rumonge ndetse n'ahandi aho ibikoresho byatevye gato bagatangura bacerewe nk'isaha imwe. Ikindi kibonekeje nuko bamwe bamwe hamwe hamwe bagiye baracererwa abitumye nuko habuze canke haheze kare irangi bashira ku ntoki ibyo bita encre and the bill iryo rikaba rishirwa ku rutoki rero iyo umunyagihugaje gutora. Icyo twashoboye kumenya nuko isaha zitatu n'igice umukandida w'umugabo uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umufasoni wiwe niho baja gutora ku biro biri ahitwa Kwibubu ni mu ari komine Giheta mu ntara ya Gitega naho mbere yasanzwe avuka. Ndayishimiye rero aje gutora yashimiye abanyagihugu nyene bigenjeje mu gihe cimi yamamazo akaba yabasabye ko baje gutora boca bitahira kugira ngo baje kurindirira muhira rero ibija kuva mu matora. Agathon Rwasa nawe basa n'abahanganye atwaserukira umugambwe SNL utavuga rumwe na leta nawe nyene yamaze kwitaba amatora yaheje no gutora mbere akaba yatoriye ahitwa Iciri ni muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi nawe nahavuka. Abamenyesha makuru batanguye kwankigwa kumufata amasanamu n'amafoto mu gihe yari kwaratora ariko wewe yavuya yavyanse asaba ko bohabwa ubwo burenganzira maze mu nyuma barabuhabwa. Gwasa rero aheje gutora akaba yabwiye abanyagihugu yuko yahaye kigane bamenyesha makuru avuga ko agaye cyane ko mu gihugu internet canke umuhora ngurukana bumenyi waciwe ubu aba nyagihugu abamenyesha makuru n'abandi bakaba badashobora guhanahana makuru biciye kuri internet canke ku mbuga nkoranyambaga. Rwasa yavuze ko rero ngo ivyo bishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ubusuma bw'amatora. Diane ikindi gwasa yavuze nuko yahamagariye abanyagihugu mbese cyane cyane imbere abari mu mugambwe wiwe SNL ko bogerageza bakemera ibica kuva muri ano matora nabone basabye ko baje gutora boca bitahira kugira ngo ntagire ingorane bahura mu nzira canke hagufi y'ibiro vy'amatora hirya no hino mu gihugu. Na perezida Nkurunziza nawe ni amaze gutora yatoriye Imwumba ni mu ntara ya Ngozi nawe nyene ni havuka. Atuko kwibutsa ko abakandida bose hamwe ari ndwi mu kibanza c'umukuru w'igihugu aho harimo abaserukira imigambwe ni nani abaserukira imigambwe ni batanu hamerewe nabigenga babiri tukibutsa ko kandi imigwi n'imigambwe iriko yitoza mu kibanza ca mu bibanza by'abashinga mateka barenga 10 hakazuba hari rero abashinga mateka uno mwaka muri kino kiringo 119 abo bazomara kiringo c'imyaka 5 mu gihe umukuru w'igihugu azomara kiringo c'imyaka 7. Aya matora rero n'amatora baje atanduriza imva makungu zagiye mu Burundi gusa harimo amashirame yigenga akorera mu gihugu habonetse riko rero n'abaserukire ubuserukize bwa Tanzania mu gihugu Burundi bagiye baracungira hamwe hamwe amatora. Icyo twashoboye kumenya kandi nuko ishamwe mpoza makungu Croix Rouge ritabari mbabare ryagerageje gukwiragiza hirya no hino amavide 19. Diane reka tube turagejeje ngaho kumure mu nyuma hazuba habonetse ibindi bishasha.
Pierre Claver Niyonkuru ndakubwire ko umukuru w'umurwi utegura amatora Seni Pierre Claver Kazihise ahamagarira abantu kwinda kugira utugwi iruhande y'ibiro vy'amatora asaba kandi abaserukira Seni kudahengama abajeje umutekano nabo akabasaba gucungera neza ano matora.
Turazi ko bashitse bafise ijambo mu gihugu hanyuma rero bashitse tusaba abakozi ba Seni kugira ngo bakire neza batabahubika kugira ngo bumve neza ko bamerewe neza baje gutora koko amatora yabo hamabereke intambwe zose maze bashike mu bwiherero batore bashire ikimenyetso hariya mu kadirisha kuwo bashimye maze hanyuma bashire mu masanduku y'itora nk'uko bizwi ko amatora atatu baje gutora rero tubasaba kutagorana mu gushira irangi ridahanagurika kuri rwa rutoki rwagenwa nago ni rwaruta gisumba zose cy'ubibubamfu n'ukuvuga rero bose borohereza abakozi ba Seni ntiyagira ugorana kuko nicyo kimenyetso cyerekana umuntu amaze gutora maze bahije gutora rero bace bitahira muhira kubandanya imirimo yabo canke kuruhuka kuko mu mategeko birateganyijwe yuko ibigwi bitemewe mu bibanza by'amatora kandi n'ibindi bihanwa bihanishwa umunyororo bihanishwa amande numva rero baje gutora kandi bashaka amatora bameza baca bitahira imuhira babandanye imirimo yabo canke baruhuke. Ikindi twavuga ni uko abakozi ba Seni bokorana neza n'abajya abandi bego n'amatora cyane cyane ababaza mu biro by'amatora hariho abaserukira bitoza hariho abarorezi aho bose baza kugira ngo bafashe amatora meza bayarorere barabe ngene bigenda barabe ko ngene nabende igihugu batora kandi babi byabona inyenzi yangize mu matora nicyo gituma yabo kurana neza mbwa rero nabo nyene bakaza bazane ibyo bategerezwa kuzana byangombwa kuko hariho uruhusha bahabwa na Seni abaserukira abitoza hariho uruhusha abarorezi hariho uruhusha bahabwa buze rero babyibanikanije kugira ngo ntihagire ubabuza kwinjira mu matora. Twatwonga wikindi kimwe twamaze kuvuga nicerekeye amatelefoni si meza mu biro by'itora nicyo gituma twavuze tuti bayazimya kugira ngo amatora abe mu ituze maze ukeneye guhamagara kiri ngaho abanza aje hanze ahamagare hanyuma agaruke kugira ngo amatora agumatekanye abantu biyumve abantu kibasamare murazi yuko ayo matelefoni abumye yakije aca atangura imiziki urumva bica bihagarika amatora ibyo nabyo n'ibindi tubishaka twagomba yuko amatora aba neza mu mutekano ntangere kugira ngo agende neza uko twese tubyifuza.
Ijwi rya Amerika turakomeje n'ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi kiriko cibanda ku matora ariko araba mu gihugu c'u Burundi na matora atunganijwe mu gihugu Burundi bufise abanyagihugu babwo barenga 300,000 bari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye uwo muce wa Burundi woba witeze iki kuri ano matora akabazo turagahera mu ikambi ya Nduta iri muri Tanzania aho bavuganye na mugenzi wacu James Jovin bamubwiye ko ico basaba ari uko abanyepolitiki bazokwemera ivyavuye mu matora kugira ngo ashobore gutahuka.
Ariko turarabwa ngo twahunze gutandukanye, hari abahunze ibijyanye na politike, hari abahunze ibijyanye n'imiryango yabo dumishwana. Turasaba ko amatora agenda neza mu Burundi, abakene impunzi ziri mu nkambi yandutazipfuza gutaha, bamwe bifuza gutaha bagataha, amashyirahamwe amwe abona yo bafasha akabafasha bakihungukira mu Burundi nkuko byari bisanzwe nyine bagomba kwitahira. Hama impunzi nazo zizasigara mu gihugu cya Tanzania bagome bazifacha nkuko byari bisanzwe.
Ego abona twebwe twifuza ko amatora yoba neza, ariko uko ari karabane uko ashobora kuba neza kose ni nkuko ingorane zozo turabye igihugu cacu cy'u Burundi, izo ngorane ntizizobura. Amatora uyu munsi abaye neza nk'ubu nkajewe kuva nkuze ndavye umwaka imyaka itanu amahoro abayeho inyuma y'indi imyaka itanu haca haba induru nyumba nk'umuperezida abatwaye igihugu atsinze amatora nk'uno munsi inyuma y'umwaka intambara tuzatwumva yerere intambara irasubiye irateye.
Nuko ifezeramba arabahungutse babona yuko bahunze nkeka umutekano wabo babufise kuko twese ntitwahunze kimwe. Hariho nk'uwahunze agatoteza, hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwari bamwe. Mbwiye ikintu nifuza nibatugira amatora meza ababere meza jyewe nanjye numva yuko kubera ntaho ndashaka gutaha kuko icyo nabonye nari narabonye n'ubu rero ntacyo nshaka. Mfise akana kanjye k'agahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye, ndagasabira amahoro kuko kwiga kakaronka nka kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nkaca ndakabura sinoba mpombye kandi nari narakazanye. Aho kweri iyo ndasabira neza Burundi ko bwo kumerera neza mugari nanjye leta ya Tanzania kabira amayeho mba ndibereho ko ndaronka nta
ku bintu byerekeye amatora. Turabishima cyane twebwe impunzi turi hano mu ino kambi ya Nduta, ariko twifuza ko yoba neza ntangere twebwe abantu turi hano bamwe bipfuza guhunguka abandi tukipfuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo byigenda bitandukanye. Hajewe mumva ndi mumvugiye hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya sinshobora numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mu dufasha nyene nkuko byari bisanzwe ku ruhande rw'abazotaha nabo bagashikariya bakabafata neza uko bisanzwe. Ariko twebwe ntitwifuza yuko umengo ariho umuntu yozova mu Burundi hagize ibihinduka ngo dusange hano. Oya, kuko hariho abantu benshi baza bazanwa n'ibintu byo gukinisha mwebwe ababyeyi umubyeyi uwe ni kadumenga baje kubaderanja atejo ndagiye eja akagaruka bijya bintu biratubabaza.
Nasaba yuko amatora yogenda neza mu Burundi, hariho abakeneye gutaha bagataha mu mahoro, natwe rero tugomba kwisigarira ngaha. Leta ya Tanzania ikadufata neza ikaduha uburaro n'uburamuko ikadufasha nk'uko bikwiye, bishobotse bakatwunguruza bakatulabira handi hantu tujya kuko no mu Burundi baradusanga ngaha kutwiciraho. Ibyo nibyo nagomba yuko yuwene yodufasha, hanyuma rero amahoro tukayaronka twebwe tugomba kuguma ngaha turimo turatera tunasa aza abarimavu ngaha turabafise cyane cyane abarimavu nibo batugora guhungisha intambara iteye. Twasaba rero nk'uko twamaze kusimba batwereka ikibanza nyamukuru twicaramo hama twigumire mu buhungiro nta kundi k'amatora yo mu Burundi yoba neza kugira ntagira injyane zisubira gutera.
Amatora abaye agenze neza kandi turabyizeye kashobora kugenda neza, abazohunguka barazobakira kandi yuwe ni nk'uko yama ibakurikirana izorushirizeho kuko avuye ngaha mu nkambi agenda mu Burundi ntacaba yararimye azoshikajya. Nuko yuwe ni nkuko ibandanye dufashiriza ngaha iyo bandanya ifasha abo bariko barahunguka nabo mu Burundi, na cyane cyane urabona nkuko uba ushitse mu gihugu wari umaze nk'imyaka itanu wari nyuma yacu ubuzima bwaho ni gutangura bushasha. Icyo rero tugagisaba yuwe ni yuko iyo bandanye bafashiriza mu Burundi babagiye natwe twaba dusigaye ngaha, natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yo biri ngaha yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha.
Nakeneye mukicanda hava incandazine nagiye ikintu nosaba leta ya Tanzania ko yogomeka duha uburaro twebwe tudafise yo duhunguka tuzoja tumeze nkuko tutahafise kandi ntanaho dufise nyine nitwumva uyahubwo bazona twunguruza gese nifuza ni gusubira Jasa akoma unyunguruza nkabona akana kanje ko kateye imbere kakaje imbere nkabona ko kazongerira kamaro kubera ndagafisa ari kama yuwe ni nayo igumi dufase idufate mu mugongo kuko nta handi dufise tujya tuzoguma mu maboko ya yuwe na leta ya Tanzania.
Twebwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu ariko ntitwifuza gusubira aya makiya gihugu nka mu bantu bazoguma hano mwobandanya mudufashe ko bisanzwe cyanke mukaturabira ubundi buraro twokwigiramo twogendamo aho mu bantu mutugiriye neza cyane. Ubwo rero ku bantu bazuba batashe bahungutse dusaba yuko twebwe twaba dusigaye hano mudufashe uko bikwiye mukadufasha nkuko byari bisanzwe.
Rero turasaba yuko amatora yogenda neza kubera inyuma y'amatora yagenze neza hariho abashaka gutaha n'abashaka kuguma ngaha kugira ntibizobe nko muri 2025 mu 2015 hanyuma kuri twebwe tuzoba dusigaye ngaha bakaturonderera ubuhungiro bwiza kuko ibibazo biratandukanye by'abantu twebwe ntidushobora kuba twohunguka.
Arakoze mugenzi wacu James Jovin nabo barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta bariko barayaga abari mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bo biteze ihinduka rifatika kugira bashobore gutahuka. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Niteze yuko hazobihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu Rusenda dushobore gutaha. Icyo notera kamo nuko gusa kimwe seni yoraba ntihagira hihengamira kugira abarundi turi mu kambi dutahe. Turifuza ko impinduka mu gihugu tugataha tukava iwabo wa mahanga.
Yukuri je icyo niteze ko amatora agenze neza twebwe abarundi bo mu nkambi ya Rusenda twogirirwa ingufu zose tugahungurwa kuko kuba twitwa impunzi ntabwo ari ikintu kiduhesheje agaciro kandi ntitunezerewe. Dusaba ko amatora byukuri bo hagarira amatora seni igahagarira amatora bijya by'ubusuma by'amabivugwa ntibihabe hama natwe tukaraba ko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavuko cy'u Burundi kuko turateshejwe ko amatwitwa impunzi twamana intekera ku mutwe. Dusabye ko seni ibe magabo ikoresha ingufu zose zibaho n'ukuri amatora ntiyibwe intahe aho ishize uwatowe nawe ahagarare magabo yibuke ko natwe abarundi turi hanze dukeneye kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi.
Nimunzi yahungiye mu gihugu cya Kongo ndifuza yuko kwanza yoba amatora meza cyane abe yatsumba yandi yoba yarabaye hama uwo bayatowe wese agatogwa biciye mu muco hama abo babananiwe nabo barushijwe nabo bagashiraho intahe ishize kugira umuperezida tuzoba turonse abashe natwe kutwibuka nka twebwe impunzi twahungiye mu gihugu mu bihugu bitandukanye mbese n'icyatumye duhunga akarondera bajya abantu bose sana sana bajya abandi banyepolitike bajya abo mu ma societe civile bagize uruhara muri 3e manda bo zijya ntambamye zabitumye zikavaho bakicara bakaganira kugira umurundi wese yahunze igihugu yataye igihugu abashe kugirane gutaha. Mbese twaragiye twumva yuko habaye n'imigwi igwana niyo migwi igwana nayo bakayirondera bakicara hamwe kugira nayo bashe gutahuka mu gihugu kuko twese turi abana b'u Burundi kandi nitwipfuza yuko twohera hanze.
Abantu turi hanze urabari mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze turipfuza yuko amatora yoba huboneka umuntu kwera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose kugira ngo nabo babe mu mahoro batahe kandi bashikira mu mutekano mu mahoro nta nkomanzi.
Twari twipfuza yuko amatora i Burundi yogenda neza bakaraba ukuntu bo bitunganya abantu bajejwe ubutungane bagakurikirana amatora akagenda neza uwo bazotora wese azotsinda amatora arabe nta kundi tumwemere adutware. Icyo twashaka gusa nuko dutwara neza akabandanya ateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi agwanya ubukene mu Burundi akwiragiza amashyirahamwe mu gihugu cyose mu Burundi hagati na hagati arabo ukuntu amashyirahamwe yasahiriza akayafasha udufaranga biteza imbere.
Ngize numva iyo numvirije amaradiyo biriko biravugwa ndumva ko umugambwe uri kubutegetse ari watunatumye duhunga nuno munsi utarahindura imvugo atamvugo nziza urakoresha. Mperereje kumva nk'ibiheruka kuvugwa na Evariste asanzwe uzoserukira mu matora mukuru w'igihugu narumvise umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi gucyo gatamuntu ashobora guhinda umusozi ushobora kukumanyukira ko ukakwica. Naciye mbona yuko bya bindi nyene 2015 2010 imbere yaho ari bya bindi nyene ndabona yuko niyo abarundi bo kwitonda bagatora uwo bipfuza toshoboka kwa mutangaza ari bwa busuma akabimbonera kuri zubandanya gukora ibara abasendede bazubandanya gutoteza abandi bantu bose batavuga rumwe
bivanye nuko twavuye mu Burundi twanka gatotezo mu gihe inzego byoshika zigahinduka turashobora gusha dusubira tugataha tukaje kwa igihugu cyacu ariko icyo no havambesha cyo bigumye uko byari biri aho urumva ko nta wavaza kwita mu mitego kandi yari yamaze kuyicika bigahinduka turataha ariko bigaguma uko byari biri n'ukuri simva ko umuntu yavuga ko yotaha bo jewe nkuko tugenda turumva inkuru nyene abasigaye batubwira turumva ko bari zigiye ko gwasa ashobora kuba yotsinda bishitse rero agatsinda tuzuba dutashe ariko hagatsinda muri bajye bari bahasanzwe ukuri ngishobora gutaha
nta cyiza kinini kibyiteguyemo kuko ubugushikwa amatora ariko araba ariko hari abantu benshi bakiri hanze y'igihugu basha kujya mu ayo matora bahunze kumva z'umutekano wabo ariko bitakunze ko ajya gucora ayo matora turumva ko atari aya bose kuko hariho abatari abayarimo kandi ari abarundi nabo hariho abo tuzi ko abanyepolitike benshi bari hanze y'igihugu babwiza ko bari mu gihugu naho kugira bitegura ayo matora biragwere kugira ngo abantu baze bakundi bivuye mu matora mu gihe hariho benshi batari mu matora kandi twarumvise ko hariho n'abarurizi mva makungu abwiza gukurikirana amatora atemereye kuda gukurikirana amatora kugira ngo abe mu mucyo biyavuyemo bibonekane ko atamanyanga n'ubusuma burimo ibizabamo nta kinini tubyitezemo kuko turabona ko hari bitakuzira gukorwa kugira amatora abe meza yubahirize bose.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka. Imyaka 39 irarumanye umunsi kuyundi ishamwe mpuzamakungu ONU n'umuryango umwe bwa Afrika bifatiye ivyemezo bikaze Afrika y'epfo kwera politike ishingiye ku ivanguramoko. Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1981 i Paris mu Bufaransa, ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco no ku burezi UNESCO, habaye inama mpuzamahanga yasuzumaga ibihano byagombaga gufatirwa Afurika y'Epfo. Inama yari yateguwe n'umuryango w'abibumbye ufatanyije n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Kuva muri za 50 umuryango w'abibumbye wari waratangiye kwamagana na politiki ya gashaka buhake ishingiye ku ivangura n'irondabwoko. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka w'1960 inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi mu cyemezo cyayo cya mbere gifite nimero 134 yamaganye imyitwarire ya leta ya Afurika y'Epfo nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu mujyi wa Chapeville, aho abantu bagera kuri 70 bari mu bigaragambyaga mu ituze bishwe n'abapolisi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu. Icyo gihe inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yasabye leta ya Afurika y'Epfo kureka politiki ishingiye ku ivangura n'irondabwoko.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cino munsi mwateguriye umwongera mushikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe. Imbere y'uko duhana gahindukira, ngende ndabatumiriye mu kiganiro muri isanga cuno munsi kiza kuba kiri live aho muza gushobora kutubwira ingene muriko murabona amatora ariko aragenda mu bice bitandukanye aho muri mu gihugu cy'u Burundi abari mu mahanga namwe turaza kubaha ijambo kugira ngo mutubwire ico muyiteze ko yakoze Macbilia Bero yegeranije ano majwi n'abagenzi bacu bose bagize ico baterera muri kino kiganiro iwanyu mu ntara twifurize kwandanya mururanirwa mu byo muri mu byose